እንግዲህ ሚስ ዊዝ አሜሪካ mubandanya na kudukurikirana mu biganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu ndikumenaje Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye muri uyu mwanya
nahunze umutekano muke baduhohera amaboko imugongo badutoza amahera tutazi yari karaje barantoteje baranyiruka ko dokibana ziranyiruka ko imbonera kure ziranyiruka ko ndatandahuye
wone umwe mu mpunzi z'abarundi bashasha bariko bahungira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga icyamutumye ahunga inkuru n'aya makuru twarateguriye turayigaruka ku mukanya gatoya umuryango w'ubumwe bwa Afrika watangaje ishyirwaho no munsi kwa mbere ry'isoko rusangi kandi gigenga ku ndege zitwara abantu n'ibintu mu ntumbero yo gukomeza uguhiganwa hagati y'amashyirahamwe y'indege zitwara abantu n'ibintu hamwe no gutwara abantu n'ibintu hagati y'ibihugu byo muri Afrika mu kiringo kiri imbere ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Thomas Kamirinde
Fideli rero ibi bihugu ni 23 bya mbere ku ikubitiro biri muri risoko umuhango wo kurifungura ku mugaragaro wayobowe na president mushya wa Afrika yunze ubumwe Paul Kagame w'u Rwanda ari kumwe na president w'inama nshingwa bikorwa ya Afrika Musa Faki ku cyicaro cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ya Addis Ababa muri Ethiopia iri soko rukumbi ryitwa SAATM mu magambo ahenye y'icyongereza bizatuma ubwikorezi bw'indege bukorwa mu bwisanzure ibigo by'indege bizarushaho gupiganwa bityo birusheho no gukora neza ndetse n'ibiciro bigabanuke Perezida Kagame yavuze ko iri soko rizahindura byinshi kugenda mu ndege muri iki gihe biragoye kandi bitinza abagenzi akenshi na kenshi usanga nta ndege iva mu gihugu kimwe cy'Afrika ihita ijya mu kindi nta handi nyuze kugeza ubu kandi ikirere cy'Afrika gifunguye ahanini binyuze mu masezerano ari hagati y'igihugu n'ikindi kimwe kimwe indege z'ibihugu byo muri uyu muryango muri isoko mbese rukumbi zo zizajya zikoresha ikirere cya buri gihugu nta nkomyi nta nzitizi nta mananiza muri isoko rukumbi u Rwanda rurimo u Burundi bwo ntiburajyamo ngibyo mu magambo make Fide
urakoze Thomas kuri iyo nkuru
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio ijwi rya Amerika Washington DC ubuyobozi bw'ikambi impunzi y'agateganyo ya Kavimvira iri muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko butangaza ko muri uyu mwaka w'2018 bumaze kwakira impunzi z'abarundi 104 izo mpunzi zisigurira ko zihunga kubera umutekano muke ndetse n'ihohoterwa zigenda zikoregwa ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedance Ngabo
mugereta y'Uburundi igende ikangurira impunzi z'abarundi zahunze imvururu zo mu mwaka w'2015 gutahuka niko umubare w'izindi impunzi ziva mu gihugu cy'Uburundi zihungira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ugenda wiyongera mu nkambi z'agateganyo nkuko bisobanurwa n'umuyobozi uhagarariye inkambi y'agateganyo ya Kavimvira Bwana Salomo Freddy uvuga yuko muri uyu mwaka wa 2018 bafite impunzi 104 ndetse n'izindi 55 zikiri hanze y'urupangu tegereje kubarugwa kugira ngo zihabwe ubuhungiro
tunapata hesabu ya watu 1104 ya watu wako ndani ya hapa kwenye makao ya kupia kipito na kupita
wametoka sehemu mbalimbali, wametoka sehemu, wametoka province ya
dufite abantu 1204 bari mu nkambi ya Gateganyo baje baturutse ahantu batandukanye, hari abaturutse mu ntara za Kibitoki, mu ntara ya Mwaro, mu ntara ya Ngozi na Cyanguzo na Muyinga ndetse na Ruyigi. Bavuga yuko hari umutekano muke mu gihugu, bari abantu benshi bagera ku 2200 ariko aba nibo twabonye ko bakwire kwitwa impunzi. Hari abandi 55 bagitegerejwe kubazwa kugira ngo tumenye ko ari impunzi. Impunzi z'Abarundi zahunze muri uyu mwaka wa 2018 aho zikambitse mu nkambi ya Kavimvira, ari ziri hanze y'urupangu rw'amanjanja n'iziri imbere mu bihangare, zageze zibwirijwe ijya Amerika zimwe mu mpamvu zatumye zihunga igihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka.
Jewe ku bwanje nahunze umutekano muke, kuko nahunze bariko baratoza batubwira ngo badukate mu mushahara nakorera leta, nakora muri environema, nahunze umutekano muke, bankuye mu kazi bampoye ko ngo sindiko ndatanga ngo ikore ryo kumushahara, nongere ngo nje gukora ibikorwa rusangi ku nguvu, baduhohera amaboko imugongo, badutoza amahera tutazi yari karaja, bagenda mu mamitingi batwegeranya batubwira ibintu bitumvikana bidafashe, bakatubwira ngo mahora arahari ora ta mahora ahari, gushika ino mwanya nino saha nta n'icyumviro cyo gusubira ku butaka bwo Burundi, kuko barantoteje baranyiruka ko dokumenta ziranyiruka ko abimbonera kure ziranyiruka ko ndatandahuwe.
Mugize impunzi zigitegereje kujanwa mu ambi murongwe iri mu karere ka Fizi zivuga yuko zihangayikishijwe n'ubuzima bubi zibayemo, kuko ari igihe ishiramwe rishinzwe gutanga ibiribwa ku isi pamu ritinda kubaha inkunga y'ibiribwa, bityo bigatuma barushaho kugenda basunza ndetse bamwe bagahitamo kujya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani.
Cyo cyambere na mbere ngatubayeho icyamere ni sukuri ke gose, icya kabiri no gufungura gukura bara nk'ubu no munsi umuntu ntajya saa 5 mugoroba, kandi tumaze iminsi tujya saa 6 gusa kumugoroba umuntu ntiyafungura, mbo umuntu afashwe akagwara cyangwa mbere bagiye kumujyana kwa muganga babanza kumutoramo indwara y'inzara. Kenshi ashi abantu ngaba benshi bagwara kubera inzara, kubera iki? Isukurike.
Hari igihe umuntu agiye gukora hanze ataronka akazi bakatubuza, mbere no mubajezwe umutekano hari igihe ino batubuza ko dushobora gukora aho hantu dushobora gucukura. Ikindi nacyo tubayeho akazi kuza kukarondera kugira ngo kaboneke, siko kaboneka. Hano urashobora guca n'igihumbi n'amazana atanu wirura urikorera amabuye, ugacurarura nk'umuntu afite abana indi canke munani n'umugore n'umugabo, urumva ko ari abantu icumi. Icyo gihumbi n'amazana atanu gishobora kubasumira imboga n'ubugari, urumva rero zihaje ibingorane
no gusohoka hanze. Birabaza
hanyuma gusohoka hanze barashobora kutirekura, mugabo nk'umurimyi iyo baza guca igikonkwane cyo kurima amasaha baturuye kurira buba bukeye ugiye kurundi ku kazi ntubu kikaronka.
Kuva muri iki kigo cy'agateganyo cyakira impunzi cya Kavimvira kirimo umubare w'impunzi mwinshi, bituma hari impunzi zimara iminsi hanze zitegereje kwakirwa kugira ngo zihabwe ubufasha burimo ibiribwa ndetse n'amacumbi, zigenda zigenerwa n'amashyirahamwe yitaho impunzi. Edatse Ngabo kubw'ijwi rya Amerika mu Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Burundi, ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwemeza ko ibanki y'isi yose yemeye gushumbusha abanyagihugu ibitungwa vyabo vyahuye n'akaranda k'impene. Umushikiranganji Deo Guide Rurema yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku bijanye n'ivyo ubwo bushikiranganji bwaranguye mu mwaka w'2017. Uyu mushikiranganji yemeza ko amatohoza yerekanye ko ako karanda kazanywe n'impene zatanzwe zivuye muri Uganda n'umugambi ufashwa ni banki y'isi yose ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana
Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deo Gigerurema ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mwaka wa 2017 yemeje ko igisata cy'ubworozi naho cifashe neza cyahuye n'ingorane cyane cyane akaranda kateye ibitungwa bito bito mu ntara zitatu zigize igihugu cy'u Burundi Deo Gigerurema yemeza ko imene zirenga 300 zishwe nako karanda
harabaye akaranda kibitungwa bito bito impene nizo zafashwe cyane kandi n'ingwara mbi cyane irandagata nk'igitega twarabonye ko hariho impene zababa 300 harabavuga 400 nta biharuro dufise neza ariko ikigaragara nuko impene zirenga 300 zarapfuye muri mwaro hariho izishika 80 zarapfuye mu kirundo zishika 200
Naho uyo mushikiranganje yemeza ko amatoza kibandanya aravugiye ko karanda kavuye
subushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwatanze izo ntungwa saje ziva muri Uganda zitanzwe n'umugambi bita Vimtu uwo mugambi ukaba waronkejwe uburyo ni banki y'isi yose twarabatumye ko tubagira inama turaraba ingene ibyo bitungwa byaje n'ubu rero hariho umugwi uriko urabitohoza neza kugira ngo uzoduhe ido nido tumenye aho hoba harabereye amakosa
igikomeye kubw'uyo mushikiranganje nuko ibanki y'isi yose yemeye kwizoshumbusha abanyagihugu ibitungwa byabo byahuye nako karanda
iyo haba karanda nkako koko atewe nako karanda ntibayifungura baravyica hanyuma kaba kabihamba kugira ngo abantu nabo ntihabe haba ingorane ku magara yabo cyiza mwomenya ibanki y'isi yose yatanze ubwo buryo yaramaze kwemera yuko izoronsa amahera itaya gashumbusho kugira ngo abene gihugu babuze ibitungwa bazobironswe ikiro n'ikindi gikorwa kugiye gukurikiranira hagufi
ikindi kigiye gukorwa mu ntumbero yo gutuza ko karanda nkuko vyemezwa na Deo Gigerurema ubushikiranganje arongoye bugiye gukorana n'ishyirahamwe FAO kugira buronke ibikenewe mu gutuza ko karanda
kwiyongwara isanzwe mu bindi bihugu ishyirahamwe FAO irikorera turungikira abahinga kugira ngo ako karanda tugatuze burundu kandi noneho si ugatuza gusa twarasabye yuko boronsa uburyo bukwiye ibikoresho bikwiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo ntituze turazimya umuriro wamaze kwaduka ariko muri kubu kazoza kagufi cyangwa karekare tuzokingire ibi bitungwa dukurikije amategeko
ingwara ya karanda kimene yibonekeje mu ntango z'ukwezi kwa mbere 2018 ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bukaba bwaciye bufata ingingo kwatamene n'imyire kuri we kuva mu ntara zabonetsemo ukaranda izanwa mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha iyindi ngingo ni uko impene zibonetse ko zifashwe nako karanda zaca zicwa zigahambwa ingingo ubushikiranganje bwasohoye kuwa 12 ukwezi kwa mbere 2018 zugaye amasoko yose yahora dandarizwamo impene muri zo ntara zatewe na karanda I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika
mu masegonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika
amatora ya kamarampaka yakomeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu Burundi atarekanijwe mu kwezi kwa gatanu mu gihe ayandi matora arimwo amatora y'umukuru w'igihugu atarekanijwe mu mwaka w'2020 no kuvuga mu myaka ibiri iri imbere yamara Abarundi batari bake barimwo n'abarongoye abandi hamwe n'imigambwe baracari hanze y'igihugu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Prosper Ntawagwamiye komisera jejwe inyigisho no guhana makuru mu mugwiseni hamwe na Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona na Zeno Nimubona umukuru w'umugambwe Parena abanye politike baciye hijya no hino ibibazo bijanye n'itegurwa ryayo matora reka dutangure twumvirize Prosper Ntawagwamiye atangura avuga aho mugwiseni ugejeje itegurwa ryayo matora
Aidi kwa watu kutegua matoro kigeze umuguse ni umeruse gushira habona urutonde rw'ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizako ubwo rutonde nago ahenshi usanga ari nk'amashuri abana bigamwo n'ibibanza hafi 373 nico bita centre d'inscription muga muri izo bibanza rero harimo ahantu bazokwandikira cyo twakwita bureau d'inscription cyangwa unité d'inscription 583
iri ntambami gushika ubu mubona ko mushaka kugira n'izihe muri cyo gikorwa
nibyo nta gikorwa kitabura ingorane ariko muri rusange nta ntambami tubona z'agacamutwe zovuza ku ico gikorwa gitegekanijwe mu kwezi kwa gatanu kiba
mu mwaka 2015 hari imigambwe itavuga umwe na leta yose kwitaba ayo matora muri baza kwivyo bishobora gushika muri ayo matora yose imije
izabona kwibaza ibuge yuko simbije n'icupande n'igihugu bakwibisabwa n'amategeko kugira bitaba amatora gushikora rero sino kugira ngo banaka bazoza cyane banaka nibazoza ubwo no kubabaza umve ko bazokwita ubwo rubanza
hari ikintu mu murwi wanyu mwakora kugira ngo abanyapolitike bose bizere ayo matora
cyo kiri mu gisata no kwita cinyigisho zo gukunda igihugu izo nazo zitangwa mu mpande zitandukanye ziratangwa mu migambwe hari n'ubushikiranganje bujejwe inyigisho zo gukunda igihugu ubu nibaza yuko mbere isekeza ririho mu gihugu n'ibyo gusigura iminyanyo z'ibwirizwa nshingirizo nabyo abarundi bose bari kora bikurikirana aba barundi bari mu gihugu hagati cyangwa abarundi bari hanze
reka namwe ezena nimubona mutubwire ukuntu ayo matora ariko arategurwa birabashimisha bwebwe ku gatwe kanyu eka na gatwe ku giti cy'aba abo murongo we mugambwe ipona mushyira na ezena
mu bisanzwe iri bwirizwa shingiro biriko rirahinduka uno munsi abanyapolitike harimo n'umugwi ni batavyirengagije cyari igikorwa cyategerezwa guhinduka imbere y'amatora y'ibihumbi 2015 muri ivyo hariho ingingo hasaba yuko urupapuro rw'inzira bategekanijwe kuri ayo matora mu ngingo ya 28 basaba yuko bohindura ingingo bo kwisunga ingingo ya 299 y'ibyirizwa shingiro akaraba ingene ibitigiri bategekanijwe byarusha ku bunkehwa no ku bakenyezi byoringanizwa neza gusumba kugira ngo bishike ku ntego y'amasezerano y'arusha ivyo rero zateza kwigwa n'imigambwe yose icyo twarabyumvikanije n'umugwise ni urimwo ariko uko vyagenze ubu tuko tubibona uku bifuza ko abaza ntibabajijwe na cyane cyane ko ibwirizwa shingiro rya haheruka twari tufise icyo turi mu gutandukanya inzego z'igihugu mu kugabangana ubutegetsi bimwe inama nshingamateka n'inama ijejwe ubutungane le pouvoir judiciaire la pouvoir exécutif no kugabangana ubutegetsi ku bitigiri by'amoko
kuri ibyo bitigiri by'amoko mushya na heze no
haba gutandukanya ubutegetsi iri bwirizwa shingiro ntiryabitegekanye ntiryabitandukanya nicyo gituma mubona izi ngorane ziriho haba no kugabura ubutegetsi ku bikurikije umwoko ntabiriho hari inyama gusa baba baragabuye nkurikije amajambo bahora bavuga n'ijambo ndakunda bagabuye ibibanza gusa naye ahandi ubutegetsi ntabwagabuwe
ego mushya naje no nimubona kuri icyo kibazo nyine mwavuze cy'ibitigiri ukuntu ubwo butegetsi bwugabanganywa hisunzwe ubwoko hariho abarundi benshi bavuga ko ivyo ari nk'ukwemeza amacakubiri bakayashyira mu mategeko bakayemeza mu mategeko abo barundi mabwirike
kwemeza ntuzeye iyo muri demokrasi bavuze ko ubutegetsi bugabugwa sinibaza ko demokrasi ari iy'amacakubiri bavuga ati ubutegetsi bugabugwe n'inama nkenguzainama nshingamateka n'ubutungane na leta ubutegetsi bugabugwe sinibaza ko rero demokrasi yoba ari iy'amacakubiri mugabo no ku bwoko baragira bati kubera ikibazo haba hari injyane bapfa ubutegetsi ntibisubire kugaruka niba busangire kugira ngo bakinge ubutegetsi gituma babugabura bakurikije amoko mwibuka icyami cyatumye amasezerano y'Arushaza kwari uko abahutu bagira bati ubiyo leta iri mu bwoko bumwe n'igisoda kiri mu bwoko bumwe irarenganya abahutu kuko ntiharenganya abahutu harenganya inzego nicyo gituma rero izo nzego bagira bati zazisangiye icyo kintu gica kihapfa rero samacakubira ahubwo no kuza kuyakinga
mu kane gatoyi ukuntu amatora ari kwategurwa muri iki gihe murayizeye muzoyitaba umugambi wanyu
amatora uko bitegekanije amatora iyo ariho baravuga ko ubu tugeze mu ibwirizwa shingiro rero mu gutora ego cyangwa oya gushika ubu bavuze yuko ibyo gutora ego cyangwa oya bitavugwa n'ibikorwa ibwirizwa abagenga amatora ya komisiyo elektorale hari habo yavuze ko ibyo bakora itayiraba urumva rero bihejeje kutayiraba caturondera uri ko araringaniza amatora tugaca tumubura kuzoyitaba n'uko tuzoyitaba niho hagera icyo kibazo tuzobaha inyito
icyo kibazo cyo kubura abatunganya amatora tubura kigaga
mu bisanzwe nk'ubu uyu twateza kuba twaronse ibwirizwa shingiro ubu si nokubwira neza ibirimo ntayirironse mu bisanzwe bateza kubiduha ofisiyerema kugira ngo tugire icyo tuyigishije ko natwe icyo twovuga tuti muze muri neguriki cyangwa mushimike
ego me umushana prospera ntarubamiye mukanya umuco kuri icyo kibazo ariko reka tubaze na mushana ya berega shati nawe nyene ukuntu umugambwe pona babona itegurwa rya matora duga ku ijambo
murakoze twebwe mu mugambwe adasiga na itona kujyanye cyane cyane ni integuro y'aya matora y'irwinzwa shingiro icyo twovuga nuko umugambwe adasiga na itona warashoboye gukurikirana kuva mu ntango kuva bashiraho umugwi uhinyanyura ibwirizwa shingiro umuganga w'adasiga na iprona wari ufise uwusukira umuhinga hama twagenda tubikurikirana gushika none munsi hama iyo bwirizwa shingiro umuganga w'adasiga na iprona ndetse warashoboye guterera ku bijyanye n'ibyagiye bihinyanyurwa muri iyo bwirizwa shingiro aho tukavuga tuti umuganga w'adasiga na iprona uno munsi aho ugeze ni ukuri kurabikurikiranira hagufi kugira kumbure ku kibazo kijyanye no kuzotora yego cyangwa oya umugambo w'adasiga na iprona icyo namenyesha abanyumviriza ni uko uzokwitaba uri kurakurikirana ubu ukumbure prospera araza kubishikiriza aho nuvuga bageze nk'uno munsi numvise ko bariko bashyiraho cyane cyane abazogira abazoharura abazokwitaba ayo matora aho rero naho nyene umugambo w'adasiga na iprona warabikurikiranye novuga ko rero gushika kuri ino saha umuganga w'adasiga na iprona uri kurakurikira hama kumbure nitwinjira mu ido n'ido mu byahinyanywe n'ibindi aho noheza nkagira icyo shikiriza mugabo novuga ko iprona yarakurikiye ndetse mvuze mu ndwi iheze imigambwe novuga ihurikiye muri forum de parti politique mu Burundi ku munsi mu ndwi iheze yarashoboye nayo kuronka inyigisho abakuru b'imigambwe barasiguriwe barahabwa niyo ntegura y'ibwiriza shingiro ishasha kugira ngo nabo bahigire icyo baterereye iyo nama yarabaye mu ndwi iheze
hari ikintu mwubwira nk'umurwi ujeje gutunganya amatora cyane cyane mu byerekeye ukuntu icyo gikorwa cyogenda neza murashima byose nta kanenge nta tunenge turimo gushika mubona umugambwe wanyu
utunenge ntitubuze icyo nabwira umugwi seni ni uko koko woba umugwi wigenga kuko twagiye turabiraba hamwe hamwe aho usanga koko naho umugisheni uri ngaho turabye mu gushyiraho abawuserukira novuga mu gifaransa le demandre madraseni tugashika cyane cyane muri ino minsi aho bariko barashyira abazoba bariko bariye barandika urabona ko koko ko hari ibibazo bitari bike aho usanga hamwe hamwe bagerageza kwandika bakandika abazoharura mugabo bukeye ugasanga intonde zahindutse aho rero kebura umugwiseni ko nk'umugwi wigenga ukakora igikorwa nk'umugwi wigenga abari kumbure mu muganga uri ku butegetsi abari muri administration ntibaze babinjirira baba umugwi wigenga kuko aya matora y'ibwirizwa shingiro ni nayo kumbure baratubwiye ko abazokwandika ubu batazosubira kugira nabandi upandika kuko abazabandise ni bazoca bitaho n'amatora y'2022 murumva ko ico gikorwa rero gisaba abantu bizewe na bose gukora ico gikorwa mu ntumbero yuko amatora yoba amatora meza cyane
mu imbere yuko duha ijambo umushyira hahe prosper ntarwamye kugira ngo yishure ivyo bibazo ikavyo kwiyenga ni ibibazo cyane cyane zerekeye abatunganya amatora reka tubanze duha ijambo mu nyanya muri radio ijwi ry'America Amede muri weneza muri hehe
weneza naize bundi
bwambarangwe ni hehe
mu ntara ya Kirundo
mu Kirundo yego me mu izina ry'Kirundo ninde izina ryawe ry'Kirundo
nimubona
ni mubona Amede murasikira zo icyumviro turiko tuvuga cyane cyane kwitegurwa ry'amatora mu Burundi
yego cyane cyumviro ngomba guterera nuko no imiriza umugisemi cyo gutunganya amatora no gukurikirana aba biriyandikwa ririko rirategurwa nuko utokwigira uvogerwa wokora wigenga by'ukuri uko wama wabikoze kandi twizere yuko tugomba uko uzosumbirizaho kuzo wabikoze indi myaka ihetse ko kwirango by'ukuri n'abatashoboye kubona yuko batashoboye kuba bari ngaha mu Burundi babone yuko uri kurakora wigenga kugira ngo kumbure mu 2020 amatora y'umukuru w'igihugu ari karaba bazobone bati ariko warakoze wigenga reka rero natwe tubonera akajyo ko kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu kugira ngo dushobore natwe kuba
murakoze nimubona Amede reka icyo ni kibazo cyari cyashikirijwe na mbere reka duhe ijambo umushyana Prosper ntarwamye agire icavuze kuri izo bibazo byose
murakoze icyo nubwira abarundi n'amakungu batwumviriza nuko aho ibikorwa bigeze ubu nkuko bamwe bagiye baraca ku masonga w'imigwi sepi n'imigwi sesi ni ukuvuga imigwi serukira seni kuwe bw'intara no kuwe kw'amaprovensi ramaze kujaho ubu igikorwa gikomeye giherutse gukorwa ni ukugena abazo rusansuma abantu abo nabo ni bamwe bazo bakwiragiye ku mitumba uno munsi mu ntara zitari nke batanguye inyigisho tukaba twizeye ko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri atake duciremo itariki tuzoyishikiriza mu minsi ya vuba iyandikwa rya bene gihugu bifuza kwitaba amatora rizoba ritanguye iyo ngira ngo ni ishumu bya mbere no vuga ibisigaye navyo nk'ibijanye n'ibitabo bazokwandikwamo ubuseni isosiyete yatsindiye iryo soko iriko irabitanga twizeye ko muri iyi minsi icyo gikorwa kizoba caheze hama ibyo navyo badusaba by'ubwigenge nukuri twebwe turagerageza gukora uko dushoboye twigenga ariko kwigenga ubwambe no kubahiriza amategeko hama kwigenga no kuvuga yuko sikuba kudakorana n'abantu wigenga n'ibyo mu gusenura igenga ariko wigenga ukorana n'inzego zitandukanye kuko hari ibikorwa semi ubwayito kwishoboza turakorana n'imigambwe ikimenyamenye igihe twashyiraho abo bantu imigambwe twarisabye amazina muri bo turatora kumbureho bari imigambwe itashimishijwe n'ibitigira ukuntu bingana ariko muri rusange bose basa n'abarimwo
yego mereka duhe ijambo mu kane gatoya cyane rwose zeno ni mubona gice cavuze cyane cyane kuri icyo kibazo cy'ubwigenge kandi nyisho mu gihaye mu kane gato
ubwigenge nibaza ko ari byinshi cyane kuko uyo nyene Prosper yaravuze ko ivyo leta ikora adafite uburenganzira bwo kuyihagarika urumva nta bwigenge bagira
mushya ntahe abere gashati ikibazo cy'ubwigenge mwari mwagishikirije mwaba mwanyuzwe n'inshuro zitanzwe
murakoze kunyisho umu Prosperi aduhaye nibyo umugwese ni uragerageza kandi yatubwiye neza yuko bategereza gukorana na leta birumvikana n'imigambwe n'abandi ariko kandi icyo tuvuga ni ikihe kandi umugwese urumva ufise abawuserukira gushika hasi kure aho tuvuga tuti yumvise akamo twate bogerageza bakaba hafi cyane cyane ababaserukira mu ntara amasepi ababaserukira mu masesi hama bakumvisha ko abarongoye intwaro nibyo bokorana mugabo ntibagende cyane cyane babinjirira babategeka ati kuri nga hanyi kuri aba bantu babaje ari sansere ko nga hanyi aba basohotse nimubahindure mushira haba hanyi muri ico gihe kombore bo bivuga hakiri kare mugabo ntibabatamike ngaho bivuga ko byo heza bigatuma abarundi bose abashaka gukurikirana aya matora ndetse babona ko koko umugwise ubaserukira kandi uri kubatunganiriza neza
murakoze rero mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radio ijwi rya Amerika tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije gushyira hamwe ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha amakuru n'ibiganiro mwashikirijwe na Fidele Niyongabo. Tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, tubifurije amahoro y'Imana no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.